mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington ndetse mu kirundi no mu Kinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Joe Diane na Hazendongo ibiganiro vy'ino mwanya.
Twihaye igihe kingana n'iminsi 21 kuko ubuhinga butwereka yuko igitungwa kiba cagaragaje koko ku rucanco kwafashe cangwa rutafashe.
Uyu numushikiranganje widukikije urimye n'ubworozi mu gihugu cyo Burundi Deogide Rurema asigura ko ingingo zafashwe inyuma yaho harakaranda gatereye ibitungwa bigizwe ahanini n'impene mu gihugu cyo Burundi zigumyeho kugezaho ubushikiranganje buzomenya nimba incancu zatanzwe kuri ivyo bitungwa zarakoze. Turabigaruka ko handi hatomwe hagufi ya maradiyo yanyu hagataho isi yose iri kwirahimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe ibidukikije. Ariko nobanza nkababwira kwitorokanizo ry'amakuru ya Korea y'Epfo Yonhap yatangaje ko abategetsi batatu bakomeye mu gisirikare cha Korea ya Ruguru basubirijwe n'abandi. Ayo makuru avuga ko iryo hinduka mu nzego za gisirikare ryakozwe gisunze icuka ciza gisa nk'ikiriko kiragaruka hagati y'ico gihugu hamwe na Korea y'Epfo na Leta Zunze za Amerika. Iryo hinduka ryoba kandi rigamije gushira abasirikare ku murongo mu gihe ibiganiro vyo mu kwezi kwa gatandatu i Singapore hagati ya Perezida Kim Jong-un na Trump bishobora gushika ku gusambura ibirwanisho vya nucléaire vya Korea ya Ruguru. Ariko yandi makuru ku rundi ruhande ava mu iperereza asigura ko ivyo vyoba bikozwe kugira ngo bahindure uburongozi bwa gisirikare bisunze urunganwe rushasha. Igisirikare cha Amerika ku mugabane wa Afrika cyare gitangaje ko cakoze igitero c'indege ya Leta Zunze za Amerika mu buraruko bwa Somalia ku munsi wa gatandatu kikica abarwanyi 27 ba Al-Shabab. Mu butumwa bugufi bwa Twitter ico gisirikare cha Amerika ku mugabane wa Afrika cashishije kuri rubuga rwabo, ico gisirikare kivuga ko ico gitero cabereye hafi gisagara cha Bosaso muri Leta Puntland kandi cakozwe bafatikanije na Leta ya Somalia. Abategetsi igisirikare cha Amerika bavuga ko atabanyagihugu basize ubuzima muri ico gitero. Bashikiriza kandi ko Amerika izobandanya ikoresha ingingo zose zemewe kugira ngo ikingire abanyamerika kandi isambure abakora iterabwoba. Ikindi gitero c'indege za Amerika cahitanye abarwanyi 12 ba Al-Shabab ku munsi wa 4 mu manuko bwa Mogadisho. Igitero cyo ku munsi wa 6 cabaye inyuma yaho abarwanyi ba Al-Shabab bagabiye igitero ku kambi y'abasirikare ba leta muri ya Pont lande bavuga ko bishe abasirikare batanu bakomeretsa indwi kandi baronona n'ibikoresho by'igisirikare cha Somalia. Abicanyi hamwe n'abanyuruza abantu batumye igihugu cha Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo cugara mu kiringo c'umwaka ishamba cimeza parke ya Virunga. Ishamba cimeza rya Virunga muri Kongo ribamwo inguge, inzovu hamwe n'ibindi bikoko. Umuyobozi waryo Emmanuel Ladomerode yatangaje kuri no wa mbere ko akarere ka Virunga karangwamwo umutekano muke bigatuma iryo shamba ryugagwa kubaje kuriratira ijisho ibikoko birimwo mu gihe kanaka kugira ngo mu gihe kitarashobora kumenyekana kugira ngo bagarukane umutekano. Ucungera iryo shamba umwe hamwe n'abakerarugendo babiri babongereza n'abashoferi babo baranyurujwe muri iryo shamba mu kwezi guheze. Abongereza hamwe n'umushoferi babo barekuwe inyuma y'iminsi ibiri. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda muyumvira mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi naho turi ku mirongo migufi ya short waves 19, 22, 25 na 31 metero 41. Kwa twumva muri gani no mushobora kwifashisha ubuhinga bwa none mugafyonda kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com turi na live kuri Facebook ariyo VOA radio yacu.
Wanyu mu ntara. hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba nikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikazi si yose rikirahimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe ibidukikije. Uburundi n'u Rwanda vyifatikanije rero n'amakungu mu kwihimbaza. Duhereye mu Rwanda, mugenzi wacu Asumta Kabuye ni warikora kurikirana ibirori vy'uno munsi. Asumta, amahoro ngaho mu Rwanda.
Amahoro Diane.
Ibirori vy'uno munsi vyabereye he, bikuru bikuru vyavuzwe n'ivyahe?
Ubu ngubu muri aka kanya turi kuri stade ya Kicukiro, ni stade cyane cyane ikorerwamo n'ishuri rikuru ryo ku Kicukiro, ishuri ryigisha ubumenyi. Ubwo rero barimo harimo kuvuga minisitiri w'ibidukikije, ikibanzwe ni nk'ikimaze iminsi kivugwa mu Rwanda ni uguca za plastike zikoreshwa rimwe zigahita zijugunywa, ni ukuvuga imeya ya plastike, utu ducupa dushyirwamo amazi, ya masahani ya plastike akoreshwa agahita ajugunywa. Ibyo byose nibyo minisitiri arimo kuvuga ko bigomba kugenda bigabanywa burundu. Bagerageje kwerekana ikintu cyabisimbuza. Nk'ubungubu abayobozi kugira ngo banywe amazi barimo kwifashisha ibirahuri, n'abandi bantu bari hano bifashishije ya macupa manini bashyiraho amazi bakanywa, ariko nta ducupa na tumwe turi hano kuri stade.
Baravuga ko ari politike izokoroha gushyira mu ngiro ga Sumta. Ni baravuga ko ari politiki izokoroha gushira mu ngiro guca iyo ayo ma plastike yose, haba ku mikenke canke haba kuri utwo ducupa bakoresha mu kunywa amazi canke tubarizwamo imitobe.
Yego, ntabwo ari politike yoroshye, ariko baravuga bati mu Rwanda dufite aho tubihera, kuko bigeze guca amashashi muri 2004 kugeza 2008 amashashi agacika burundu. Ubu muri rusange keretse umuntu waba afite ishashi mu rwego rwo kwihisha, ariko ntabwo ushobora kujya ahantu ngo ugure ikintu bagupfunyikire mu ishashi. Bakavuga rero ko ibyo babonye ko amashashi yacitse burundu n'ibindi bishobora kuzagerwaho, nubwo wenda atari mu uyu munsi cyangwa ejo, ariko buhoro buhoro bizagenda bicika burundu.
Urakoze cyane gose Asumta Kabo, uyubandanye ukurikirana iyo nkuru. Hama amakuru yacu yo hanyuma uraheze unatubwire n'ica abanyagihugu bibaza kuri iyo ngingo yo gucaza amacupa atandukanye ya plastike. Ubwire umunsi mwiza, ukurikirana iyo nkuru Asumta. Asumta akoregwe mu ngata na Ivariste Nzikobanya. Nka Ivariste, ngaho Burundi naho byifashe gute?
Hano mu Burundi Diane, ico no kumenyesha ca mbere nuko no munsi wahariwe munsi mpuzamakungu wahariwe ibidukikije, nuko no munsi hano mu Burundi nta kintu na kimwe catunganijwe. Twabaje mu bushikiranganji, ariko twabuze umuntu n'umwe agira icyo atubwiye. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganji abo yaduhaye ngo tubabaze igituma no munsi utahimbajwe cyangwa batubwire niba uzohimbazwa ryari, twabatelefonye ku matelefoni yaduhaye ntitwashoboye kubaronga. Uko byifashwe rero ni uko bamwe mu mashyirahamwe yigenga yishinze gukingira ibidukikije bavuga yuko bitifashe neza.
Bitifashe neza ku akaruro batanga ni nk'akahe?
Akaruro gatangwa ka mbere gatangwa na arongoye ishyirahamwe abagenzi b'ibidukikije, ahavuga cyane cyane ku kiyaga Tanganyika, akavuga n'inzuzi zica ngaha mu gisagara cya Bujumbura zisesa muri icyo kiyaga. Ikintu cya mbere avuga ni uko amazi ya Tanganyika abarundi basanzwe banywa ku bice hafi birenga 90%, uno munsi aguma yononekara. Akavuga nk'uducupa twa plastike dutabwa muri icyo kiyaga tumanukanwa n'inzuzi, akavuga imicafu iva mu makaritsi atandukanye igenda yisuka mu kiyaga Tanganyika, akavuga yuko amazi aterasa nabi mu minsi izahaza ubukene bw'amazi yo kunywa, ndetse ngo n'amafi agahona muri icyo kiyaga cya Tanganyika. Ikindi avuga ni ibijyanye no kubaka ku nkengero z'ikiyaga Tanganyika, aho rero bibonekeza yuko imetero zizaba 400 zivugwa n'itegeko rigenga amazi mu Burundi, n'imetero 150 muri kino gihe zitubahirijwe. Akavuga ko abantu babandanya kubaka kandi hari inzego zijeje gutanga amatongo arizo nazo nyine zifisemo uruhare.
Urakoze cyane gose Evariste Nzikobanya. Nka urabandanya ukurikirana iyo nkuru, ugerageze wongere urondere ubushikiranganje bwegwa n'ibidukikije, ukomeze ubaze, hama niwagira icutora uraza kutubwira.
Murakoze namwe.
ariko rero naho ubushikiranganje bw'ibidukikije mwumva butatanze insiguro y'igituma uwo munsi mpuzamakungu utahimbajwe mu gihugu c'u Burundi ubwo bushikiranganje busigaye bubarizwamo n'ivy'uburimyi n'ubworozi bwaremesheje ikiganiro ku bamenyesha makuru bwisigura kuvyerekeye incancu zahawe ibitungwa bitandukanye aho bwavuze yuko kugira ngo ingingo zari zarafashwe kugira ngo hahashwe akaranda kafashwe impene zizovanwaho inyuma y'imisi 21 Gide Deo Rurema aramutswa ubwo bushikiranganje yavuze ko iyo minsi bayihaye kugira ngo barabe kwizo ncancu zafashwe umenyesha makuru ijo ry'America ibujumbura Raymond Zimana yakurikiranye ico kiganiro
ico gikorwa cyarangiye kwa 29 kwezi kwa gatanu mu ntara zigize igihugu cyo Burundi cyarangiye hamaze gucandagwa impene n'inama zingana n'imiliyoni zitatu 358,150 nk'uko byemejwe n'umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi umushikiranganje Deo Gide Rurema nahashima ingene ico gikorwa cyagenze yemeza ko ingingo zafashwe zitarakugwaho kugira ko karanda nikabandanye karanda gato kubijanye n'uruja n'uruza rw'ivyo bitungwa uyo mushikiranganje atanga iminsi 21 guhera ahubwo rucanco rwarangiriye gutangwa
iminsi 21 ari itegekanijwe kugira ngo igitungwa caronse urucanco kigaragaze ko gikomeye canke canduye ingwara ya karanda iyo minsi ikaba iharugwa uhereye ku munsi wa nyuma wo kuronkera ko urucanco kubyerekeye ibisekeza twafatiye ku igenekerezo rya 23 Rusama 2018 kuko ari wo munsi wa nyuma w'urucanco mu ntara ingwara yari yamaze kwibonekezamo ni ntara ya Bubanza mu ntara za Makamba Rumonge Bujumbura na Meri incancho zakozwe ingwara itaribonekeza ingingo rero zo kubuza uruza n'uruza w'impene n'intama ka sorangira kwigenekerezo rya 13 ruheshi 2018
nayo kubijanye no gusubira kwihereza inyama z'impene n'intama umushikiranganje Rurema avuga ko iyo ngingo izo kugwaho ari ukugwa bushikiranganje buravye ingene incancho zakoze nuko atamugera wako karanda ukibonekeza mu gihugu
ibijanye no gucuruza za mushikake simpene cyangwa intama tukumizaho zangi ngwafashe kuko turashobora kubirekura ubu tugasanga bimwe navuga yuko mbega urucanco rwarakoze koko aha twihaye igihe kingana n'iminsi 21 kuko ubuhinga butwereka yuko igitungwa kiba cagaragaje koko ko urucanco rwafashe cyangwa rutafashe mu gihe rutoba wafashe neza mwabonye ko twagumijeho imiti y'incancu y'intega bizoza kugira ngo duce tugira ico dukoze muri ako karere aha rero amabrochette y'inka y'ibindi bitungwa ntabujijwe
akaranda k'ibitungwa bito bito kibonekeje mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2017 mu ntara zitatu zigize igihugu cyo Burundi arizo mwaro Gitega hamwe na Kirundo aho bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bwemeje ko impene n'intama zababa 400 arizo zahitanywe n'ako karanda naho havashwe ingingo kugira ako karanda nikaranda gate ako karanda kavuye gatandukira n'izindi ntara nka Muramvya Karusi na Bubanza icatumye no mu ntara ako karanda gatabonetsemwo havatwe ingingo zo kubuza uruja n'uruza rw'ivyo bitungwa no gufungura inyama z'ibitungwa bito bito i Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Mwevuga makambi impunzi zigera kuri 200 zo mu ikambi ya Rusenda iri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifungiye kuri station ya polisi yo mu Rusenda nyuma y'umukwabu gisirikare ca Kongo FRDC cakoze co gushaka kurondera abantu badafise ivyangombwa bavuganye n'ijwi rya Amerika muri Kongo barabigaruka ko kuri mikro ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo
Jewe ndumuntu sanswe nkore hajya kumazi akazi ko kuroba nakazi ko debardere kubera imboga ngereze ko zirapfa begesha hakiri mu ijoro turagerageza tukazoge dufasha abarovyi gukura ibintu me twashitumaze gushika haramwatangwe gufatwa zana makaranga muntu zana ibaranga n'umukongoma nibiki byinshi batubwira ko bari mu kazi kabo tutanga kubona abantu ko barafatwa bakubitwa bagiriki Yindi misi yose kuva twerishika ngamwe nkamwe tutagukora barundi tagukorera hajya nta ngora ninzo zari bwabe hajya tuzibonye umunsi hatubona bene wacu ariko barafatwa ba papa bande bariko barafatwa tutamenye uko barafatirwa twebwe ndusaba cyane cyane dusaba CNL niyo leta bakorana nabo ya Kongo ko twebwe tugombara abantu baje tukabona amana yaje kuko dusaye tuzi ko inkambi na population yo ngaha mu Kibembe tusaye dukorana akazi neza nta kunyanyasa nta kugira iki twese tubona nuko twese turaba Afrika tufise ponoire twese imwe gusa
Jewe nitwa ndumuvyeyo ngaha mu nkambi mbo nanje rendi mu bantu bafashwe umugabo wanje yafashwe yanyanyasizwe yafashwe kwitanganika ari kayo nda maisha bacha bamufata baramufunga bafashe mu gitondo bageze bari no bari bakigera bacha barabafata ngo bazana ngo bazane ngo makarata ngo baranga baranyanyasa babagira kubafunga mbo badusabye amahera nako turi turabarefije nta mahera dushaka twunda na mahera twoyakura badusabye amafaranga menshi umba jana 200 jana 200 umuntu umwe
nagiye numva mu gatondo bambwira ngo ninjani karanga mu ndavuga ati nwe ndayijana ndabafatira he ngo bagiye ngo imbogo ngo bani ngo bari baraka ndagiye ndi baraka namaguru tino ndabigenze gute Yaze barambwira ngo genda njya kujya muti wa kumwembe ngo ni hari ngahahepfo kuko iposition ndageze ndashise umusodara nkankamira uri kujya ngo gukora iki ndabona na kuraba ni bibi ndeke kuraba umuntu afungiwe nga ngo nawa kuhaya uruhusha tangira kunyanyasa ndabuga none ngo watanye ngo ikaranga muntu abuga tinje ikaranga muntu yiwe ngiye ti ngo zani bihumbi 10 kibihumbi 10 tije na bihumbi 10 ifise Tinana ni karanga munu kuherezwa umuntu yafunzwe karanga muntu nibihumbi 10 ngwe ngo nibihumbi 10 bwa cyaje na bihumbi 10 ifise akuma baratomba kambwa ati oya tinukuri nayo fise nje ndicaye ngaho tina arambira umugabo wanje ko yaramaze kumbona ngo genda wicere hajya ndagenda ndicera hajya cendagenda cendaguma ngaho niho mbonye abacubaje bamaze gushika baravuga ngo tugende kusenene ngo ati mugi tugende kusenene nkabona baratwanditse kabudyo bihere niyo bijana kuri
Bari rero aba impunzi z'abarundi zahungiye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga ingene bagenzi babo bafashwe n'igisirikare cha FRDC kubera ko batari bafise ibyangombwa duce tubandaniriza ku kiyago c'abanyedini no musi mugenzi wacu Diane Ndonse aragaruka ku kibazo cyo kumenya nimba umwigeme ashitwaye inda mu buryo butemewe yaba afise ingorane canke ibindi byose yoba yoronswa uburenganzira bwo kwikuramwo reka tumuhe ikaze abanze yakire abatumire bagiye gusangira ijambo
muri kino kiganiro turi kumwe na Pastor Diridiri Adrien arongoye ishengero Guérison des âmes ndabaramukije
nanje amahoro y'Imana
ego turi kumwe kandi na Ntirampeba Esperance arongoye runani rw'abakenyezi rwiyemeje kugwanya sida na malaria na mwebwe ndabaramukije
ndabaramukije
turi kumwe kandi n'umushingo wa manza Athanase Ntikazohera ndabaramukije na mwebwe Athanase
ndabaramukije nanje
Esperance Ntirampeba atangure atubwire amatohoza ishiramwe ryawo ryakoze kubijanye no gukorora imbanyi hano mu Burundi.
Murakoze cyane nuko mpijambo. Tugerageje kuraba mu matohoza twagiye turagira mu ntara zine twagerageje gucamo no kuvuga muri Bujumbura Meri, Bujumbura Rirare no mu ntara ya Cibitoke no mu ntara ya Bubanza. Amatohoza twakoze mu 2014 twari dufise ibitigiri 195 by'abakorora imbanyi mu Kinyege tugeze mu 2016 twari tugeze ku bitigiri 229 urumva ko ivyo bitigiri vyagiye biraduga cane
umushingwa manza Athanase namwe ivyo amategeko mbega bivuga ku iki kubijanye no gukorora imbanyi hano mu Burundi
murakoze cane kuduha kano kanya amategeko yo mu Burundi arategekanya icaha co gukorora inda ni mu kigabane cindwi kuvyerekeye ivyaha bikoregwa ingo n'imiryango n'ivyaha biteye kubiri n'imigenzo myiza y'igihugu ariko ico cahakiri neza na neza kugace kerekeye ivyaha bikoregwa ingo ivyo rero igitabo cy'amategeko mpana vyaha kibitekanya mu ngingo zayo z'155 gushika mu ngingo yayo y'511 aho rero barahana hanyuma rero amategeko arategekanya neza yuko igihe umuntu yakoroje inda ari muganga muhaye uruhusha abonye yuko ari gukingira ubuzima bw'umubyeyi bushobora kuhasiga ubuzima baramuha uruhusha akawukoroza inda akemeza akamuhugwandiko hanyuma muganga akabisuzuma n'umuganga agira kabiri bafise impamyabushobozi zikwiye bakavyemeza ngira ngo sinzi ko noba ndageza ngaho
ego murakoze abarongoye amashengero nabo barafise uko babona ibijanye no gukorora imbanyi reka Pasteur Diridiri nawe Adrien agire icyo tubwiye
ego naje ntanguye kubashimira ko mwanyumviye ko kugira ngo dusangire kino kiyago icyambere twebwe mu ishengero nuko ubuzima utangura umwana akiremwa munda kuvuga ngo igihe bijavuga ngo habaye conception niko abakristo bose bafata muri bibilia za urijana 39 kuri 16 bavuga ngo nkiru rusoro kuvuga kantu gato cyane kataboneka n'amaso inyonga zawe zarambona mu gitabo cyawe handitsemo iminsi yanje yose yashinzwe hatarabaho numwe ni kuvuga ngo Imana iremera umuntu mu nda y'umuvyeyi nta muntu numwe naha abanyabwenge babonetse kuyisarare mu muntu nicyo gituma twebwe gukororinda ni icyaha Bibiliya ntiyigera yemeza yuko umuntu afise uburenganzira bwo kwica umuntu Imana yaremye nk'umuntu twomenya nk'akarero kwa visiyonda twe ntawe twohanura ngo nagende yikuze ahubwo tumubwiye kuti izigame neza uwo n'umuntu ntawuzi ikimana izomukoresha
ego ibyo ngira ngo naba barongoye ishiramo ry'abakenyezi umukenyezi Esperance nayo nyangira ntabihakana muvuga ku ikiga Esperance
twe twashaka yuko izo mbanyi zikorwa mu kinyegero bashireho iryo tegeko umuntu yumva wese ko afise uburenganzira kuko hariyo nk'ibintu twita ikizira nk'umwana yatwaje inda na se wiwe twama tubigaruka ko kenshi uwo mwana azokwitwa ngo iki umwana yatwaje inda na musaza wiwe uwo mwana azokwitwa ngo iki ukagenda muri ekografi ugasanga uri umuvyeyi ugasanga umwana mwama mwabibonye umwana ntafise amaguru cyangwa ugasanga n'uruntu rw'urudebire rutagira epfo na ruguru none uwo mwana niyavuka azogutera amarusho atagira uko angana
tubaze umushingwa amanza Atanaze nawe atubwire ingene abona ko iryo tegeko rishobora gushigwaho rishobora kurekurira abakenyezi gukorora inda
murakoze amategeko yohinduka kujanye n'iki cyo gukorora inda aba bana cyane 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 ndavuga abana ndakunda kuvugira abana b'imyaka 11 umwana duca aja kuba nyina w'umwana atagira nawe nica yo bafise afise agahuzu yambara uyu muntu bahohoteye inyamirama bigatohoza gasanga nivyo umushikiriza amazi agasanga nivyo uyu muntu tukavuga tuti yohabwa uburenganzira bwo kuja kwikurira kwa muganga
mwebwe ndumva muvuga rumwe n'umukenyezi Esperance saserukirishira mu ry'abakenyezi sinzi ko pastor Didiri nawe ariko avyumva ko muvyumva ko muvyumva kumwe
sinaje sinibaza ko dushaka kuvuga rumwe je na pastor vy'amateri kavuga mugabo uri kurumva navyo nivyo bintu uri umuntu ni birateye ubwoba
pastor jambo ni kwanyu
nako cyambo ni wanumva ari byiza ko dufise metre hano afite n'amategeko ariko mbazira ijambo mbega kumenga mu Burundi icyacyo kwica cyarakuweho nivyo cyangwa sivyo
nta amategeko
umukuru w'igihugu wacu yaronsa gashimwe yuko yakuye itegeko y'ukwica none umwana ari munda s'umuntu bokuraho igihano cyo kwica bagashye kwica uri munda n'abasomeye amajambo yo muri zawe 39 bivuga ngo nkiru rusoro inyonga zawe zarambona n'iminsi yanjye wayishinze kandi umuntu aza kwisi byarateguwe nta muntu umwe ari mu muntu we urafise warubatse nawe burya iyo nimba Imana yabahezeye mu karonko abana ADN y'ujya mwana iratandukanye n'izanyu bashobora guhitora mugo ndukuvuga ngo ni Imana iyitanga ndukuvuga ngo no muri ivyo vyaha no muri iyo mibabaro no muri ivyo vyose Imana irabizi yabitegekanije icyo gituma nta umve none uwo yabaye habaye ikizira ka muntu yagose kumukobwa wiwe uwo mwana nuwo kwicwa muce muci rubanza ngo gugupfa mbegu zicyazoba muri Canada hari ishyiramwe ryitwa Focus on the Family bagize ibyuma byumviriza umwana ari munda hanyuma bakagenda mu byumba abagore baroye gukorera mwinda bakamwumvisha uwo mwana age na kinange na hema age na 79 y'abagore bagiye gukoroza inda basha bataha kuko amenye afise ubuzima muri we afise umuntu muzima ku buryo bw'uko numva nubwo icyo cyago kiba cyabaye hakoreye dushyiteko ngo abana b'imunda tubamare tubice ahubwo bogira ngende bafashe uwo mwana yafashwe ku nguvu we metre umuntu yamufashe ku nguvu ntibamwice mugabo bace bica umwana
uko biri kose nubwo bavuga ngo kwica umwana nibaze ko bari ko bavuga mu buryo bwo gukingira uwo mwana no gukingira umukenyezi mwebwe na mwebwe kandi
no muhagaze uwo mwana bamwishe ngo bamukingiye gute
bavuga bati mukingira amagogwa aza kubona ukubura izina mu kibano no kubaho nabi mu bukene butandukanye
mwebwe namwe amagogwa hari navuze nti leta aho gukira kwiteko rimwica nibashireho uburyo bwo gufasha abo bantu ni habe amateka hana cyane abantu bakore ivyo vyaha hanyuma uwo vyashitse habeho uburyo bwo kumufasha ibikoresho ivyo ariko aravuga byo kubura impuzu kuri biki leta ibitegekanye kuko uwo muntu itegeko ry'ukwica ryaravuye mu Burundi nta wicwa
Mwebwe namwe usukwicuko.
Yababagira. Mugabo ntitwirengagize na pasteli hajya mu mashengero murabizi, hari ha abantu benshi baduha amatemwanyaje bagenda mu kinyegero bakabakubita ibiti mu nda bamwe babitwereka bo mwamamuza muntu za turiko turatanga inyigisho bakatubwira ibintu bakoresha ngo ibintu by'imyumbati bakanywa amawomo bakakoroga ibintu n'ibindi bintu imishito murayibona imishito bagatungera imishito amafurusheti mu nda eske abo bose ni kubera iki nuko azitini nagenda kwa muganga kanaka nkamwitora nkamubwira ibimbakiye bazoca afunga ntazonyumviriza
ariko pastor navuga ati nabasaba yuko abwongera ngo bofashwa bagashigikirwa mu kurera umwana
mbega ntabaciriye mu ijambo
ngira n'ibyo pastor
oya just simubangene bo umuntu adashleta aho kuvuga ngo nishite ko gica yoshya itegeko rikingira
rikingira
abo bana unyumve rikingira n'uyo muntu byashikiye gutyo no guhana ababikora je ndababajije nti ko uwavyoye abantu batamwica
ba
ni kubera iki bo kwica uwo mwana ari munda
espérance avuga ko atari kwica amategeko ni kwica gukora imbanyi ga mushingwa manza
urakoze nagukorora imbanyi ntikiri mu byaha byo kwica ni mu byaha bikoregwa ingo
Pastori nawe muri bibiliya ni cyaha
ni kwica
mu mategeko ariko ntabwo ari cyaha
ari cyaha cyo kwica ni cyaha gukurura imbanyi
ni cyaha
ni cyaha giteka n'icyo n'amategeko
atari cyaha cyo kwica
si cyaha cyo kwica hanyuma rero twebwe ica turiko turumvikana ko na nyakuba pasteli pasteli ariko avuga yuko none ngo baciriye urubanza umwana oya surubanza babaciriye umwana gico ndiko ndiyumvira urumva niteko riracyaro ko ntirahinduka ariko mugabo hamwe borohereje aba bantu bafatiwe abona bafashwe ku nguvu kubera na leta irafise mu mugambi wayo wo kubyara
kurugero
irondoka rijanye n'amagara meza ntirishobora ho kuba irondoka rijanye n'amagara meza ritabaye ridaherekejwe n'uyu mugambi wo korohereza bano bana badashobora kutwara inda abana batoyi bafashwe ku nguvu cyangwa umuntu nawe ntiyafashwe ku nguvu cyangwa ibyagenze kunuku nuku kandi ibyo byaha byakorewewe bitekanije n'amategeko bitabaye rero ikintu abantu batabanje koroherwa nyahandi uzosanga babanda babandi nyene babana tuma tubatora mu barabara bavyara bakaca babata maze imisi mu byumva
batwarete mu binogo abandi mu bashengero batayo
hajya rero hajya yaragerageje yari nzamuta yaragerageje kumukuzayo byaranse hajya ubuzima woja kurabanyina ubuzima bwe butegeza kuba bwarangiritse kubera yarabuze uburyo bwo kumukura
yaragerageje kubatahura uko biri kose mwese murondera inyishu kuri abo bana hamwe
n'ineza
y'umubyeyi yego
neza yego ndika rero je nibaza yuko umva mwese mufise ifashanyo umwe muravuga mutamategeko
ahinduke ahinyanyugwe mwebwe hari akantu urazi abantu bagombye kwiyorohereza mu kurenga itegeko ry'Imana ivyo ngaha kwisosha kuvyorosha mugabe inyuma harubanza nicyo gituma kwiyoroheza cyane duca twica abo tudavuga rumwe abo tudahuje kugira ngo tworohegwe cyane akagorane kose kaje nimba ruku amateko y'Imana ndaya vyora kugira ngo niyorohereze ndabikore suko mu ijambo ry'Imana umuntu wese umva abakwiye kubaha Imana je nicyo niyumvira uko buzima bwo kwisi bwo gufi cyane hanyuma inyuma yabwo zohura n'Imana kandi zotubaza nge n'ibi bintu byawe twabyubahirije nicyo gituma numva womenga si byiza yuko ahubwo nagombye kubaza iyo bavuze ngo gukorora inda n'icyamu rwose cyacyo kwica sintahuye neza mugabo kubera ngo yagumanye ari muto nayo kumva n'icyaciki
je numva hari ikintu pastor avuze ati nti mwagihurije ko uko ari mwemera ko ari icyaha ariko kitari mu byaha byo kwica ama pastor ni akavuga ati gukorora inda ni cyaha cyo kwica nibaze ko kubera umwanya muto dufise ngira icyo kintu two kigaruka ko tukagezo gitomora neza tukamenya n'izina tucita kugira ngo ibintu bitoregwe inyishu cyane nifuze ko tworangiza
Nuko rero urumva yuko ico kiyago cabo kidashoboye kuhera nkuko bari bavyifujije tuzobigaruka ko twumva ingene babandanye basigura ingene icaha kuri bo mu madini no mu mashengero co kwitwa kugira ngo abo bakobwa bavuga ko bariko barahohoterwa canke abaharanira mu mateka atandukanye bagire aho bahuriza no mu vyukwemera nunga hariyo ncute bakunze duce turabangirira ibiganiro vyo mu kirundi no mu kinyarwanda twa twafitiye muri kano kanya mwakoze kutwumviriza ariko imbere ko duhana gahindukira saka muze kuba hafi ya radio yanyu muri isanga igeci saa 12 hari makuru turiko tubategura zo ariko aravugwa mu Burundi igeci saa 1:30 nahaza kwa makuru avugwa ku isina cyane cyane muri Afrika muranigwa ino sanki menyi ya kose muhinga bw'ivyo maniwe yegeranije amajwi afatikanije na engineer Linas twemi na Jordan na Hazwe tukabifuriza kuranigwa mubanyi no muvyanyu mandanye mugira umusimwiza.